ni Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mu duce z'amatwi mwe neza muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Ngonikije
na Thomas Kamirindi mwiriwe neza se amakuru.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success. But I believe that your coming here will ensure that there will be a collective roadmap which will instill confidence internationally as well as regionally to the East African community.
Uyo ni Benjamin Mkapa umuhuza mu matati ya Barundi yahoze arongoye igihugu cya Tanzania avuga ko atacu atagize kugira ngo ajijure leta y'Urundi itabe iyo mishikirano kandi ko yizeye ko abayitavye bazokorera hamwe mu gushikiriza urupapuro rw'inzira ruzoshimisha amakungu hamwe n'intara.
Muyandi makuru, Ethiopia yatoye umukuru w'igihugu umugore umudiplomate w'inararibonye Saleh Ok Zewede.
Inteko z'ishyirahamwe rya Afurika zatangaje ko umukuru umurwi w'intagondo wa Al-Shabab yishwe.
Abakuru ba OTAN muri Afghanistan bahagaritse by'agateganyo inama zose bahuriramo na bagenzi babo ba Afghanistan.
Ingwano hagati y'abasirikare b'igihugu cya Cameroon n'abagwanyi muri ico gihugu biyonkoye yahitanye abatari bake. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire muri Afurika. Inteko z'ubumwe bwa Afurika mu gihugu cya Somalia zatangaje ko zishe umutegetsi ajejwe kiga mu murwi w'intagondo wa Al-Shabab ukorana n'umurwi ukora ibitero by'iterabwoba Al-Qaida. Mu butumwa bwacishijwe ku kibanza Twitter candikwa ko amakuru, inteko z'ubumwe bwa Afurika uyu munsi kwa kane zatangaje ko umukuru ajejwe gutoza amakuri mu ntara ya Shabele mu gihugu cya Somalia yishwe ku munsi wa mbere aguye mu mutego igihe yari mu nama ya Al-Shabab mu gisagara cya Bariri. Umurwi Al-Shabab ukuri umutahe wawo mu makuru utangisha abanyagihugu bo mu ntara wigaruriye. Inteko z'ishyirahamwe rya Afurika zitangaza kandi ko abandi bagwanye mu murwi Al-Shabab bishwe ku munsi wa Mungu. Byitezwe ko izo nteko z'ubumwe bwa Afurika zigizwe n'ibihugu bitandukanye zizogabanya igitigiri cyazo maze zigashira uruhara rukomeye rwo gucungira umutekano mu minwe y'abasirikare b'igihugu cya Somalia. Umurwi Al-Shabab warigaruriye ibice byo mu bumanuko no hagati mu gihugu kandi wama wakoze ibitero ku murwa mukuru w'igihugu cya Somalia.
Bwa mbere mu mateka ya Ethiopia umukuru w'igihugu watowe n'umugore yitwa Saleh Ok Zewde afite imyaka 68 y'amavuko ni inararibonye mu by'ububanyi n'amahanga cyangwa se diplomasi hagati y'umwaka w'1989 n'uw'2006. Yabaye ambasaderi wa Ethiopia mu bihugu birindwi bya Afurika, Ubufaransa na UNESCO ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, siyansi n'umuco. Yabaye umuyobozi mukuru w'ibiro bya Loni i Nairobi muri Kenya. Yabaye intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye anayobora ingabo z'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica BINUCA. Muri iki gihe yari intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu muryango wa Afurika yibumbye. Muri iyi myanya yose uko ari ine yari ku rwego rw'umunyamabanga mukuru wungirije wa ONU. Saleh Ok yatorewe manda y'imyaka 6 ku bwiganze bw'abagize inteko ishinga amategeko ya Ethiopia asimbuye President Malatu Teshome weguye uyu munsi. Ubutegetsi bwa Ethiopia buri ahanini mu maboko y'inteko ishinga amategeko nivamo guverinoma na minisitiri w'intebe. Perezida wa Repubulika ni umwanya w'icyubahiro.
Muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Igisirikare cy'igihugu cya Cameroon uyu munsi kwa kane cyatangaje ko atari bake bishwe igihe abasirikare bariko baratana mu mitwe na Lyonkoyo yavuga ururimi rw'icyongereza. Ibyo bitero byatanguye umunsi umwe inyuma yaho Perezida Paul Biya atangarije ko yatsinze amatora yo gusubira kurongora igihugu mu kiringo kigira indwi. Biya avuga kwa Lyonkoyo bakora ibitero by'iterabwoba. Ingwano hagati yabo hamwe n'abasirikare ba leta Cameroon imaze guhitana ubuzima bw'abantu amajana n'amajana kuva itanguye mu mwaka uheze. abasirikare batanguye gukora ibitero ku bibanza bishika indwi zo mu ntara muraruko bushira urengero byikekwa ko bikorerwamo imyimenyerezo yo kugwana. Umumenyesha makuru w'ibiro bijeje gutangaza amakuru wa Associated Press yatangaje ko yabonye imizima 18 mu gihe umunyagihugu mu gisagara ca Ngarume tara Leslie wewe avuga ko yabonye imizimba 15. Leslie avuga ko abantu bafise ubwoba ko hashobora kuba hari abasivile bo muri ico gisagara baguye muri ngwano. Muri iki gihe abasirikare bashinze ibirindiro ku buryo abantu bose binjira n'abasohoka muri ico gisagara babanza gusakwa. Yamara hari n'amakuru avuga ko abanyagihugu batari bake bahungiye mu mashamba. Ibinyamakuru vyo muri ico gisagara vyatangaje ko abagwanyi bashika 30 bishwe hamwe n'igitigiri c'abasirikare kitaramenyekana.
Abakuru b'ingabo za OTAN muri Afghanistani ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baratangaza ko bahagaritse by'agateganyo inama zose bahuriramo amaso ku yandi na bagenzi babo ba Afghanistani biturutse ku bitero byakozwe n'abasirikari ba Afghanistani kuri bagenzi babo ba OTAN. Umuvugizi wa OTAN muri Afghanistani Colonel w'Umudage Knut Peters yasobanuye ko kuvugana n'abayobozi b'igisirikare cy'Afghanistan bizakomeza ati gusa tuzajya dukoresha telefoni na email. Hashize icyumweru umusirikare wa Afghanistan arashe abasirikare bakuru bari mu nama ahitana General w'icyamamare Abdul Razik wari umukuru w'igipolisi cy'intara ya Kandahar mu majyepfo y'igihugu na General Abdul Momin wari umuyobozi w'iperereza muri intara ya Kandahar. Yakomerekeje kandi umwe mu bayobozi b'igisirikare cya OTAN muri Afghanistan, Brigadier General w'Umunyamerika Jeffrey Smiley, umugaba mukuru w'ingabo za Amerika na OTAN muri Afghanistan, General Scott Miller, we yararusimbutse nawe yari muri iyo nama. Nyamara abatalibani batangaje ko iki gitero cyakozwe n'umucengezi wabo mu ngabo za Afghanistan agamije kwica Miller akamwicira rimwe na General Razik. Kuva mu 2008 bene ibi bitero by'abacengeye ingabo za Afghanistani byahitanye abasirikare ba Amerika na OTAN barenga 150 abandi bagera kuri 200 babikomerekeyemo. Ikibasiye General Miller nicyo cyambere na mbere cyageze ku mugaba mukuru wa OTAN kandi abarinzwe cyane.
Muri kumura bandanya kumbiza iradio hijwi ya Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye abanyagihugu bari bitavye ikoraniro ry'abanyapolitike bariko ritoza bo mu mugambwe wa Republika yari yatunganije mu ntara ya Wisconsin ko kwica gushaka kwica abategetsi bakomeye bahora barongoye Leta ya Amerika bitekubiri na demokrasi. Ayo majambo ayashikirije inyuma yaho abahinga bakorera ibyo bijejwe iperereza eka inyamiramabi FBI batangaje ko bariko bararondera umuntu yarungikiye amabombe Perezida Barack Obama yahoze atwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Hillary Clinton yahiganywe na Perezida Trump matora y'umukuru w'igihugu mwaka 2016. Uyu munsi naho abapolisi bo mu gisagara ca New York batangaje ko hari agatu kikekwa ko karimwo bombe karungitswe kuri societe ya De Niro ateguriramwo amasinema gasa n'agatu karungitswe ku bategetsi b'abademokrati bakomeye barimwo Perezida Barack Obama yahoze atwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Hillary Clinton yahoze ari secretary wa Departement ya Leta y'Amerika. Abapolisi b'inyamiramabi FBI nabo bemeje amakuru avuga ko barungitse abahinga ku biro vya poste mu ntara ya Delaware naho nyene hatowe agatu kari karungikiwe Vice President Joe Biden aba mu gisagara ca Newcastle muri iyo ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mujye no kuri radio yacu VOA akadomo ka mukurikire aya makuru tubagezaho. Mu Rwanda inama y'abaminisitiri yateraniye ejo kuwa gatatu i Kigali yafashe umwanzuro wo kongera gushyira ingufu mu ikoreshwa ry'igifaransa mu nzego z'igihugu zitandukanye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Erika Bagirubusa.
Nkuko bigaragara mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yabaye kuri uyu wa gatatu iyobowe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, mu byemezo byafashwe harimo ku Rwanda rwashimangiye kongera ingufu mu ikoreshwa ry'ururimi rw'Igifaransa mu rwego rw'uburezi, amahugurwa no mu bucuruzi. Mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane bagaruka kuri bimwe mu byemezo by'inama y'abaminisitiri bwana Johnston Businge, minisitiri w'ubutabera mu Rwanda, icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta, yasobanuye ko ururimi rw'Igifaransa rusanzwe rukoreshwa mu nzego zitandukanye nko mu mategeko n'ahandi. Icyakora bwana Businge yabwiye abanyamakuru ko bitewe n'akarere u Rwanda ruherereyemo, ururimi rw'Igifaransa rwari rumaze imyaka itari mike rukoreshwa mu Rwanda, byabaye ngombwa ko ubutegetsi bw'u Rwanda bubanza no guha ingufu ururimi rw'Icyongereza rwiganza cyane mu bihugu by'akarere. Gufata uyu mwanzuro rero ngo birasa no kongera kwibutsa Abanyarwanda ko ururimi rw'Igifaransa rugomba gukoreshwa uko bikwiye.
Bimenyekane ko ntabwo rwagiye, ntabwo rwatawe, ntabwo rwaretswe nk'uko bivugwa, nk'uko mu byumba burizi nk'uko mubisoma. Ahubwo icyabaye nuko habaye ururimi rw'Icyongereza rurazamuka, rwari kuri zeru, urundi rurimi tuvuge wenda kururi kuri 60-70, ururi kuri zeru birumvikana ko rwari rukeneye ingufu kugira ngo rumenyekane abantu barukoreshe.
Minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa ya leta natomora neza uko ibintu bizakorwa niba ku masaha yari yaragabanyijwe mu mashuri hamwe na hamwe ku rurimi rw'Igifaransa ashobora kuba yakongerwa, ibitabo by'Igifaransa hamwe na hamwe byigijweyo bishobora kongera kugaruka n'ibindi. Gusa akavuga ko ari ukongera gukangurira Abanyarwanda ururimi. Muri iki kiganiro bwana Businge yahaye abanyamakuru yashimangiye ko mu nzego izindi zindimi zisanzwe zikoreshwamo mu Rwanda, Igifaransa nacyo kigomba kuhagaragara.
Ururimi rukoreshwa mu nzego za leta, ururimi rukoreshwa mu nteko ishinga amategeko n'ahandi, bikwiye kugaragara ko rukoreshwa nk'izindi.
Abanyamakuru babajije intumwa ya leta niba cy'ubutegetsi bwise guha ingufu ikoreshwa ry'ururimi rw'Igifaransa muri ibi bihe bidatiwe n'uko Madame Louise Mushikiwabo yaratorewe kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa, yazarangiza manda Igifaransa kikongera kwamburwa agaciro.
Ruri maso, ntabwo rwasinziriye, rurareba, rurakora, rurakoreshwa.
Mu kiganiro cyihariye yagiranye na TV5 Monde y'Abafaransa, Madame Louise Mushikiwabo akimara gutorerwa kuyobora umuryango OIF, umunyamakuru yabajije Perezida Kagame niba Igifaransa cyaba kigiye kongera gukoreshwa mu Rwanda nk'uko byahoze. Perezida Kagame yamusubije ko Igifaransa gikoreshwa kimwe n'Icyongereza.
So what I can assure you in Rwanda,
ati cyo nakwizeza mu Rwanda dufite ururimi rumwe duhuriraho rw'Ikinyarwanda, turuvugana n'abaturage bacu kandi biga bigisha bakanavuga Igifaransa nk'Icyongereza. Rero mu by'ukuri zose tuzikoresha mu buryo bwinshi. Bamwe mu babonye umwanzuro wa leta y'u Rwanda wo kongera ingufu mu Gifaransa baravuga ko ku ruhande rumwe bigiye gusa n'ibisubiza agaciro abazi ururimi. Bwana Dieudonné Niyodishima ni umunyamakuru wa Radio na Flash TV mu Rwanda.
Mu nzego zitandukanye, jya muri banki, jya hasanzwe hatangirwa serivisi zitandukanye mu gihugu, urasanga hari n'urupapuro rwo kuzuza ushobora kurubona mu Kinyarwanda cyangwa se mu Cyongereza, cyane cyane n'Ikinyarwanda gike, ariko ntihacyari hasigaye impapuro zuzuzwa n'usaba serivisi mu Gifaransa, ntacyo rwose hari hasigaye.
Urundi ruhande uyu munyamakuru akavuga ko hari aho bishobora kuzagurana cyane ku bategetsi bakuru.
Birongera gutanga ikintu cy'umukoro unakomeye ku bayobozi batandukanye, kuko abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu nujya kureba iyo tuvuga ameza afatirwaho ibyemezo byinshi mu gihugu, ntabwo ayo meza ururimi rw'Igifaransa yagaragaraho. Kiragaragara muri bake bahari nabo batashaka kukigaragaza cyane ko banakizi, kuko cyasaga nk'aho kukivuga bitakugaragaza nk'umuntu usobanutse. Akenshi iyo ugiye kureba n'abafata ijambo mu ruhame ahakoraniye imbaga y'Abanyarwanda, bajya kumva ikizakubwira ko ari umuntu usobanutse, azajya avuga ijambo ry'Ikinyarwanda avangemo n'utugambo duke tw'Icyongereza.
Kugeza ubu indimi zikoreshwa mu nzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda ni eshatu. Ku isonga haza Ikinyarwanda nk'ururimi rw'igihugu, akaza Icyongereza n'Igifaransa. Gusa mu ntumbero y'ubutegetsi ni uko hakwiyongeraho n'Igiswahili nk'ururimi na rwo rwiganza mu karere. Igifaransa hari hamwe na hamwe bigaragara ko cyasaga n'ikirengagijwe, nko ku mafaranga n'iki kigaragaraho, ndetse hari na bimwe mu bigo by'amashuri byasaga n'ibyakibagiwe. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Mu Rwanda kandi abashumba ba Kiliziya Gatolika baramagana itegeko ryemerera abakobwa n'abagore kuba bakuramo inda. Asumuta Kabo yaraduye inkuru irambuye.
Itegeko rishya riherutse gusohoka ryemerera umukobwa cyangwa umugore kuba yakuramo inda mu gihe yitewe akiri muto, yafashwe ku ngufu cyangwa se yayitewe n'uba bafitanye isano ya hafi. Kuri Kiliziya Gatulika yisanga nta mpamvu iyo ari yo yose yatuma umuntu yemererwa gukuramo inda, kuko gukuramo inda ari ukuvutsa ubuzima ikiremwa muntu hatitawe ku kigero umwana uri mu nda agezeho. Aba bayobozi ba Kiliziya bihanangirije abakozi bo mu bigo by'ubuzima bigenzurwa nayo ko babujijwe ko mu mavuriro yayo hakorerwa icyaha cyo kuramo inda. Aba basenyeri kandi barasaba leta kudashyira itegeko ku bakozi bayo mu gihe gukuramo inda binyuranije n'ukwemera kwabo. Bwana Mulisa Tom, umunyamategeko akaba n'umwe mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, arimo basanga icyemezo cya Kiliziya Gatulika kije gusubiza inyuma ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko.
Aba basenyeri bahagurutse bakabivuga ubu ngubu ntacyo biri buhindureho uvanye uko biri bubangamire ishyirwa mu bikorwa. Aricyo twaharaniraga kugira ngo tugabanye impfu z'abagore bakuyemo inda batagiye kwa muganga, bishobora gutuma benshi batajyayo nanone bagasubira muri bwa buryo twatekerezaga yuko ubabangamiye. Ariko ntekereza kuba babivuze ubu ngubu, ntekereza ko ari ibintu bitari byo, cyane cyane ko numva ari ukubangamira amategeko y'igihugu.
Si ubwa mbere iri tegeko rikuruye impaka, kuko no mu gihe ryasuzumwaga mu nteko ishinga amategeko abari bagize inteko yasoje manda ntibahwemaga kwerekana ibibazo bishobora kuboneka mu ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko. Constance Rwaka yahoze ari depite mu nteko icyuye igihe.
Ntibyaba nka gufungurira abana batarageza bafite munsi ya 18 kumva yuko noneho uko azagenda akisambanira afite rumwe yo kuba yakuramo inda, ndibwira ko hagomba kuba demesure d'accompagnement kugira ngo dusuve sosiyete yacu. Turiho turarwana n'ibibazo bya sida, turiho turarwana n'ibibazo by'urubyiruko ruriho rurata umurongo. Ni izihe mesure d'accompagnement yo kugira ngo aba bana batazakura mu inda ku musozo?
Bwana Tom Mulisa avuga amategeko agena uburyo uwemerewe gukuramo inda bikorwa kandi bikaba byarengera umubyeyi.
Amategeko arengera umugore avuga yuko umugore afite agaciro kuruta icyo atwite. Icyo atwite kizavamo umuntu ukomeye, ariko mu gihe cyabangamira wa muntu ntabwo wavuga ngo indibeho ngo umugore apfe. Amategeko rero twebwe dufite hano afite icyo yita umuntu n'igihe umuntu aba umuntu. Hari urusoro, hari umuntu, buri kimwe kikajya amategeko akirengera.
Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima bugaragaza ko abagore 60 aribo bapfa buri mwaka bitewe no kugerageza kwikuramo inda. Iyi mibare yatanzwe n'amavuriro mu gihe bakiraga aba bagore baje bagerageje kwikuramo inda, ariko abaganga bakanandirwa kurengera ubuzima bwabo kuko babaga banyoye ibintu bidashobotse. Imibare myinshi itagaragara ni iy'abagerageza gukuramo inda zikavamo ariko ntibagere kwa muganga cyangwa se bagahitanwa nazo. Ubundi bushakashatsi bwakozwe n'umuryango CRID urengera uburenganzira bwa muntu mu mwaka wa 2015 bugaragaza ko mu magereza yo mu Rwanda hari abagore basaga 3500 bafungiye icyaha cyo gukuramo inda rwihishwa. Abashyizeho iri tegeko bakizera ko nta mibare y'abagore bafungirwa iki cyaha cyo gukuramo inda cyangwa se bapfa bazira ko bakuyemo inda yazongera kubaho mu gihe itegeko rigena uburyo abana basambanyirwa ku gahato cyangwa se bafashwe ku ngufu bajye bemererwa gukuramo inda na muganga wa leta. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta dukubitire mu Burundi aho inama ishinga amateka yongereje kuri uno wa kane kiringo cy'imyaka 4 umurwi w'igihugu ushijwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe. Ni mu gihe itegeko rya kera ryavuga ko uyu murwi wongerwa umwaka umwe gusa. Uyu murwi ugiye kandi gutohoza ukuri ku byabaye mu Burundi kuva mukoloni wa mbere ahonyoje ikirenge. Inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanya ari i Bujumbura mu Burundi.
Umushikiranganji w'ubutungane ibari kuri uno wa kane umutumire w'inama nshingamateka Emile Laurentine Kanyana yibukije abashingamateka zimwe mu ngingo zasabwe n'inama nkenguzamateka na nshingamateka ko zohinyanyurwa hari ku igenekerezo rya 13 kuno kwezi nyene kwa 10.
Iyo ngingo ya kane uno munsi ikaba iyo ngingo ivuga yuko mugwi ujejwe kuvugana ukuri no kurekuranira ko ugira ikiringo cy'imyaka 4 ishobora kongerezwa ku yindi myaka 4. Iyindi ngingo yari ingingo ya 6 yerekeye ibikorwa uwo mugwi ujeje gukora. Umugwi wari wasavye inama nshingamateka n'inkenguzamateka ikiringo cyo kongerwako, na cyane cyane ikiringo cerekeye imbere y'uko Burundi gikukira inama nshingamateka n'ahenguza amateka zimaze bihanahana ku ivyumviro tari zasabye yuko twohera ku gihe cy'abakoloni
umushingamateka Daniel Girard Ndabirabe arongoye umurwi w'amaho uje rw'ibibazo bya politike n'intwaro niwe yashikirije ivyo hinyanyurwa mu itegeko rishasha rigenga sever umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yahaye ijambo abashingamateka inyuma y'ico gikorwa umushingamateka Bizimungu Simon wo mu runani amizero y'abarundi yashikirije amakenga ayo nayo ashingiye ku kuntu ikiringo kigiye kongerwa mu rwi sever kitongerejwe n'inyuma y'umwaka wa 2008 kugira abarundi bamenye naho nyene ivyabaye
nagomba gutomokerwa ku nyishi yatanze ku kibazo cya gatatu aho bari bamubajije ku kiringo cyo kuva mu 2008 ko gihe abene igihugu bose bako bomenya ivyabaye batoyimenyeshwa kavuga ko bitubagiza ko bihava bituma utwigorwa uhisitse ko twaba dusubira inyuma rero sinatahuye kuko haba mu gihumbi n'amajana 885 haba mu 2008 hose ni muri kahise sinumva ari gituma niba abarundi bavuze bati turagomba kumenya ivyabaye nyuma y'ibihumbi 2008 igituma batubimenyeshwa kandi uwo mugore ho kugira ngo ukuri kuja habona hanyuma habe kure kurianira
umukuru w'inama nshingamateka yunganiye umushikiranganji w'ubutungane mu kwishura ico kibazo umushingamateka Pascal Nyabenda yasiguriye umushingamateka Bizimungu igituma umwaka wa 2018 ari wo wafatiweko
umuntu abunganiye gatuye kwa umushikiranganji nuko banya kwa ushingamateka bomenya ko uyu mwaka wa 2008 wafatiweko bisunze koko umugwi wa nyuma wagwana wari wamaze gutera igikomo ku masezerano yo guhagarika intambara naho nico cyafatiweko inyuma yaho ibisigaye bica bikorwa n'ubutungane igihugu kiba gifise inzego z'ubutungane igihugu kiba gifise
abatowe kugira abaserukira barundi ndi bavuga rumwe ku kiringo cyofatirwa ko umushingamateka Daniel Girard Ndabirabe yatowe muri CNDD-FDD yagize ico ashikirije ku bashingamateka basaba ko ubutungane bw'inyuma y'intambara gukora n'inyuma ya 2008
abashaka yuko kuva 2008 abashaka yuko kuva 2008 habagize ise transitionnel nibashire intoki hejuru tubirukeko kuko ubutungane burahari hari ikintu mwibagi nibavuge bati twebwe dushakije izi transition kuva 2008 bazo bari ko barataka ubutungane ubutungane bucaburi yagize none ntibyumvikana icakabi kitoyi ndega ko muvuga ko ubutungane umengo nta buhari ngo hari ibintu mukeneye kumenya ngo ubutungane ngo bagotegerezwa kuvuga ahabo bivuga ubutungane bwo bivuga koko yari abantu na hano muri nosare bosohoka ani yari n'abantu muri nosare bosohoka oya nditwije kure
ibibazo by'abashinga amateka birangiye habaye kwemeza iyo nteguro y'iryo tegeko zimwe mu ngingo zikomeye zigiye kugengwa mu rwi sever nuko ugiye kongerwa ikiringo cy'imyaka 4 kuva mu ntango z'umwaka uza wa 2019 kizoza kirongerezwa gutyo gushika uwo murwi urangije igikorwa washinzwe icanyanyuwe nuko abakomiseri bizoshika bagahindurwa iyindi ngingo ikomeye nuko uwo murwi ugiye gutohoza ibyabaye mu Burundi kuva ku muzo w'abadagi mu Burundi kwigenekerezo rya 2025 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe 1885 integuro y'iryo tegeko yemejwe n'abashingamateka 98 babiri bararihakana Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste ibiganiro bihuza barundi byoguruwe icese muhuza kuri uyu munsi wa kane umuhuza Benjamin Mkapa yemeye ko guhuriza hamwe imirwi yose yegwa n'amatati bisa n'ivyamunanye kandi kwiyo mishikirano akoresheje ari ya nyuma abanyapolitike bitavye iyo mishikirano bobo bavuga ko bigaragara kwa bakuru b'ibihugu bakarere batamufashije mu mugongo bikwiye muri ico gikorwa n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver n'inkuru ari yarusha mu gihugu cya Tanzania ariko habera iyo mishikirano
Indirimbo ihageza igihugu cy'u Burundi niyo yatanguriye ibirori byo kugurura icese ibiganiro bihuza abanyepolitike b'Abarundi yarusha muri Tanzania mu ijambo ryiwe umuhuza Benjamin Mkapa yahuza atwara igihugu cya Tanzania yavuze ko inyifato ya leta y'u Burundi yo kutitaba ibiganiro ibabaje ni ijambo ryumvikanyemo agashavu
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success
nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfite kugira n'imibi uri burindonke umuntu numwe yosarukira leta y'u Burundi ariko byaranse ubutumire nare nabarungikije basaba kwigiza inyuma gato ndabikora yamara basubira gusaba ko twigize inyuma kandi hari n'ikindi rero leta yasavye ko no baho urutonde rw'abatumiwe bose bongera bifuza ko bino bijyaniro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora bo nyene bishiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza mu kwezi kumunani uyu mwaka ibyo rero ntavyo nabemereye kandi bambabarire niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi gushika kuri gisaha nta kintu na kimwe kigaragaza ko leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020 amatora meza yizewe kandi yemewe na karere hame n'amakungu kuneze abarundi bose
free, fair and credible come 2020 in the interest of the people of Burundi.
Bamwe mu banyepolitike bitavye ivyo biganiro nka Pancras Chimpagi wo mu Runanisa na Red rutavuga rumwe na leta amenyesha ko ivyo bigaragaza ko umuhuza ataronse inguvu zikwiye z'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ahari bo bamutumye
birumvikana neza kumuhuza ababara kumuhuza agira gahinda kuko abakuru b'ibihugu bakarere ntacu bamufashije na kimwe kuko iyo bamufasha Nkurunziza aba yaje aha rero Nkurunziza yasuzuguye umuhuza yasuzuguye abakuru b'ibihugu b'akarere yasuzuguye ONU kuko nawe yaserukiwe yasuzuguye New African no kuvuga ko yasuzuguye isi yose hajya rero abarundi barayamaze bati kananira abagabo ntiyimye kandi agasozi karamarere kahiye abagabo babona kuko ikiza cy'uyu munsi nuko ingorane abateye ikibazo uyu munsi babonetse byagaragaye neza yuko Petero Nkurunziza atanzira ikiye mu biganiro akeneye
ikindi umutama mukapa yatangarije abo banyepolitike bitavye nuko ari gice ca nyuma cy'ibiganiro akoresheje mukapa atakazi nahawe n'abakuru b'ibihugu bakarere ndagahejeje
This is an important meeting. It represents the height of the consultative process.
Iyi ni inama ikomeye yo ku rwego rwo hejuru yavuye mu mibonano nagiranye n'imigwi itandukanye kugira ngo abone ku muti ku matatu yavuye ku matora yo mu mwaka w'2015 birakomeye kuko n'ibiganiro vya nyuma ngize imbere y'uko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze no mwumvikana mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe icya nyuma ariko kizobe kirimo impande zose
but they said not yet have another final consultative
aho shade nditi je umugambwe iprona uruhande rutavuga rumwe na leta avuga ko bisa nuko muhuza yatanze imihoho
ubwa mbere bavakora inshuro igira gatanu nta nshuro kubwakira aba kuko nta na rimwe hari igaraje impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane bititura byumvikana bindi tuvyumvikana kugira abahuza baje hagati bagira ati mutumvikana ko mu wese nahebe iki wunda hebe iki twabye tutire nimba mwibaza yuko ari ibiganiro vya nyuma kwa mwebwe byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata
abitaje ibiganiro biriko biraba n'abatavuga rumwe na leta gusa bahunze hamwe n'abandi bavuye mu gihugu barenga 50 leta umugambo uri ku butegetsi hamwe n'imigambwe bicuditse nta numwe gushika ubu aritaba Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Imbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri isaha tubibutse inshamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twababwiye ko inteko z'umwe bwa Afurika mu gihugu cya Somalia zatangaje ko zishe umutegetsi ajejwe ikigega mu murwi w'intagondo wa Shabab ukorana n'umurwi ukora ibitero by'iterabwoba Al-Qaeda
Inteko ishinga amategeko ya Ethiopia yashyizeho umukuru w'igihugu w'umugore yitwa Salehok Zewde afite imyaka 68 y'amavuko ni inararibonye mu byerekeranye na diplomasi Ethiopia rero yanditse amateka n'ubwo president wa repubulika ari umwanya w'icyubahiro ariko ni igihugu cya kabiri muri Afurika mu mateka gishyizeho umukuru w'igihugu w'umugore nyuma ya Liberia
igisirikare cy'igihugu cya Cameroon uyu munsi kuwa kane cyatangaje ko abatari bake bishwe igihe abasirikare bari kwatana mu mitwe n'abiyongoye bavuga ururimi rw'icyongereza.
Abakuru b'ingabo za OTAN ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afghanistan baratangaza ko bahagaritse by'agateganyo inama zose bahuriramo amaso ku yandi n'abagenzi babo ba Afghanistan kubera ibitero bibibasira.
Nshuti mwese mukundi radio hejwe rya Amerika ibiganiro twateguriye kuri isaha bigaruke ngaha tuboneye hakanye ko gushimira engineer Peter yadufashe mu ngabo izuma hamwe na Sasile yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye amakuru mashikijwe na Frederic Munikije
na Thomas Kamiryindi. Mukomeze mugubwe neza na radio ya hejwe rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.